Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere itariki 24 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri ino saha.
Ukaranga mutima kamashyirahamwe kabiganiro bya politiki nk'ibyo wahitwara sosiyete sivile ukwiye kugenga birabuza indongozi iyariyo yose y'ishyirahamwe abagiramu bya politiki kujya mu bya politiki.
Uwo ni Vyanenda Isaba aserukira Aluchoto ishyirahamwe rifise umugambi wo kurwanya ubushomeri n'ityoza ry'agateka kazi na muntu mu Burundi avuga ku ngingo ya leta yo gufuta burundu amashyirahamwe 5 y'abagenzi be. Ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzanje Aloise Bigirimana. Aloise?
Mwaramutse Uriane, mwaramutse ndamwe incuti z'Ijwi rya Amerika. Abategetsi ba Somalia batangaje ko abantu 3 bafuye abandi 4 barakomereka bahitanwe n'imodoka yari itezwemwo igisasu hanze y'iduka ridandaza amapine i Mogadishu ku mugwa mukuru wa Somalia ejo ku munsi w'Imana. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Somalia yavuze ko umwiyahuzi ariko atwara iyo modoka akekwa kuba uwo mu muhari wa leta wa Al-Shababu ari mu bahasize ubuzima. Gushika ubu akaba atamurwi n'umwe uragaragaza ko ari we wagavye ico gitero ku mugaragaro. Abanyekamerune baharurwa mu 1000 kuri uyu w'Imana barashwaye ibitaro byo kumirwa mikuru ya Yaounde na Douala barondera ibiziga by'ababo hamwe n'abarokotse mu isanganya rya gari ya moshi ryabaye ku munsi wa 5. Abantu barenga 70 niho bahasize ubuzima mu gihe abandi 600 bakomeretse. Iyo tereni yari ipakiye ingenzi zirenze urugero zishika ku 1,300 mu gihe yari igenewe gutwara 600 gusa. Perezida Paul Biya wa Kamerune yarahugeje imiryango yabuze asaba leta ya Kamerune gufasha abo bose babangamiwe n'amagara yabo bitewe n'iryo sanganya, ndetse anategeka ko kuri uyu munsi wa mbere uba umunsi igihugu cyose cibuka abasize ubuzima muri iryo sanganya. Ahandi havurwa amasanganya naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abantu 13 bafuye abandi 31 barakomereka ni kuri uyu w'Imana mu isanganya hagati ya bisi ndende yunguruza ingenzi yasekanye n'ikamyo yindi nini muri leta ya California. Umukuru ajejwe kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara makuru muri iyo leta ya California, Jim Abele, yatangaje ko iyo bisi yari mu ingenzi zirimwo n'abanyamahanga yariko ija mu gisagara cya Los Angeles muri iyo leta ya California nyene. Nta bwenegihugu bw'izo ngenzi zari muri iyo bisi burashirwa ahabona, ariko abategetsi bo muri iyo leta ya California batangaje ko bamaze kuvugana n'ubuserukizi bwa Mexico, Ubuyapani na Australia bibaza ko izo ngenzi zimwe muri izo ngenzi zoba zaturukamwe. Tugarutse kuri Afrika, abimukira n'impunzi barenga 110 bariko bagana ku mugabane w'Uburayi bararokowe bari mu bwato ku nkengera za Libya ku munsi wa 6. Abo bimukira benshi bava mu gice cya Afrika kiri munsi ya Sahara. Abategetsi batwara ikivuko cy'i Tripoli ku murwa mukuru wa Libya batangaje ko barungitse ubwato bucungera inkengera z'ibahari. Inyuma yaho baboneye ubwato bubiri bwari mwizo mpunzi hafi y'ico kivuko. Bashitse basanga ubwato bumwe buramaze kwibira mu mazi, ariko ngo barashoboye kurokora impunzi zishika 112. Tugaruke aha muri Amerika, Hillary Clinton ariko ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambwe w'abademokrate muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye gushyira ingufu zikomeye mu kurondera ko boronka abashingamateka b'abademokrate benshi bazomushigikira gushyira mu ngiro imigambi yiwe mu gihe azotwara kurongora Amerika. Mu gihe amaze kwizera ko azotsinda. Clinton kuri uyu munsi w'Imana yahisemwo kutazosubira guhangana na Donald Trump mu gutana ko amajambo bishurana ivyo baba batukanye. Ni nyuma yaho Trump amwagirije ko ari umuryi w'ibituriro kandi atabereye ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Clinton yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa gatandatu ko agiye gushira inguvu zikomeye z'uko abademokrate bigarurira inama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika. Ni mu gihe abahinga mu by'amatora baha Hillary Clinton amahirwe angana n'ibice 90% ko ashobora gutahukana intsinzi.
Urakoze Aloyize ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo kuri ino saha. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini, bamenyesha makuru babiri, umwe umurundi uwundi umunyamerika kazi, barahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi muri quartier ya Mutakura muri zone ya Cibitoki i Bujumbura ku munsi wejo. Impamvu y'uko guhagarikwa mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Tubatega amatwi.
Abo bamenyesha makuru bahagaritswe muri kino gitondo ngaha mu gisagara cya Bujumbura ku Mutakura ni muri zone ya Cibitoki barabara gicenda, bakaba bari ahari ibinogo byahambwemo abantu benshi, abantu bari bagandaguwe n'abari muri ya migumuko. Bya binogo byaheruka gutorwa muri ayo mezi ahedi, bakaba bari baratanguye gufotora, hanyuma kubera kuko bagiyeyo bitazwi rwihishwa mu gatondo ka kare, abagize intwaro babo batabizi n'abagize umutekano batabizi, byabaye ngombwa rero yuko abo bantu bahagarikwa n'abajeje umutekano kugira abaze ikibagenza. Ako umuntu yokongera ko nuko ibyabaye bajya abantu bagandagurwa n'abajya bari mu migumuko, bajya bari mu migumuko bari bashyigikiwe n'abantu bo hanze harimo mbere n'abamenyeshamakuru. Uno munsi rero ko umumenyeshamakuru muri abo bo hanze aheza agasagaruka akaza kugendagenda ahari ibyemezo by'ibyaha byagirizwa abantu harimo n'abo nyene, urumva ko ari ibintu bica bitera amakenga. Nicyo gituma rero abagira abantu bafashwe ngo bagaheza bakabazwa icyabagenda, na cyane cyane ko muzi yuko ibibanza nk'ibyo ari ibyemezo bihambaye by'ubukozi bw'iki buba bwarakozwe mu bihe nka biriya, kandi amadosiye kuri ubwo bukozi bw'iki akaba ari mu butungane. Ibyemezo rero bitegerezwa gutindirwa, nta muntu ashobora kujyayo atabanje kuvugana n'uwo ariko arakora idosiye ijyanye n'ubwo bugizi bwa nabi.
Muri iki gihe boba bari he? Bari mu ibohero?
Bahavuye barekugwa, bari bahagaritswe mu gitondo, bahavuye badakumvirizwa kuri zone ya Cibitoke ni hafi nko ku birometero hafi nka bitatu, hanyuma barumvirizwa n'igipolisi, barumvirizwa n'abo mu rwego rero kumenyesha amakuru mu Burundi CNC, ari nabo bari barahaye uruhushya rwo kwinjira no gukora uwo mupaso ni umunyamerika kazi. Barabumviriza umwanya utari muto, mu nyuma mutaga nko mu masaha munani umupaso niba abo muri ku rwego rujya kumenyesha amakuru bahavuye bamushikiriza ubuseruki bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi. Uwo Murundi nawe abo muri urwo rwego rujya kumenyesha amakuru mu gihugu ntibamumenye kuko ntiyanditse, batamenyesha amakuru bahaye itegeko ryo kwiyandikisha, basanzwe rero batamuzi atigeze yiyandikisha. Niko rero kuca bamusigarana kugira ngo aya matohoza abandanye kuri we, abatange mbere n'umuco neza cyo bari bagiye kurondera hariya, ko inkumbure batuba bari bafite intumbero yo kuja kukonona ibyemezo by'amadosiye bari karakogwa. Uwo rero uwo Murundi ubu turiko turavugana akaba yaciye abandanye aja kumviririrwa muri mu rwego rw'iterereza ngaho ijumbo.
Umutekano wiwe wifashe gute muri iki gihe?
Umutekano wiwe ari mu bandi banyororo bari ngaho nta arashungere.
Ibyaha byavyagirijwe Julia wewe byafuswe ubumwere?
Abo muri rujyago rwo kumenyesha amakuru bafashe ingingo yo kubikora gutyo, hanyuma nibo bazi kungene bari bamwemereye n'ibyo yari yaje gukora. Bafashe iyo ngingo rero hama turaheza tuyakira gutyo, ariko urabizi neza yuko uwo bari kumwe yasigaye n'ibyo yashika akavuga akagira ibyamuvuze ko nkumbure bindi byosaba kwabazwa n'amatohoza ashobora kuzobandana.
mwavuze ko icyo kibanza cyafubwemo cyahambwemo abantu benshi cyane gose ari kibanza abantu bataja kugendera batabifitiye uruhusha cyo bagicongerewe muri kige
eki mukumutakura nyene aho nyene bafatiye mu bisanzwe izo ni byemezo z'ubu kwabikiriwe nyamaso gakozwe n'abari abantu bari muri mu migumuko izo rero byemezo rabizi neza yuko biheza amadosiye ari parakogwa bitegezwa gukingirwa kuko hari n'abashobora kuza bakabizimanga cyangwa bakabasanga barabihindaguye ku buryo bica bituma amatohoza atagenda neza
muwamuzi igihe Gildas Bihundi Mpundu azorungukishirizwa imbere y'ubutungane
n'amatohoza atanguye bariko baramubaza ko arabazwa n'abajijwe amunyamera babijijwe amatohoza bahejeje basanze koko ibyaha yagirizwa bimwagiye abadoza mushikiriza ubutungane basanze naho atacyo tuma baguma bamugumije abadoza murekura n'amategeko ahezana ko
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku makuru muduhaye.
Yego murakoze namwe.
Ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu n'ugukundisha igihugu ku itariki 19 z'uku kwezi kwa 10 bwafuse Burundi amashyirahamwe atanu ajejwe gateka kazina muntu mu Burundi ariyo Force, Focode, ACAT, APRODEHASH na RCP. Nabajije Vianney Ndayisaba aserukira Aluchoto ishyirahamwe rifise umugambi wo kugwanya ubushomeri n'icyoza ry'agateka kazina muntu mu Burundi uko bakiriye iyo ngingo ya leta kuri aya mashyirahamwe y'abagenzi be.
Twagiye kubona unyene ingingo y'umushyiranganji w'agati mu gihugu n'ukundisha igihugu ino ingingo bitwa ordonnance ministerielle yo kuwa 19 kwezi kw'icumi 2016 ifuta Burundi amashyirahamwe ahaje katika kazina mu Burundi ishyirahamwe yitwa Focode Foske na kate Burundi na APRODEHASH na SP kwa kinabi cyane ishyirahamwe yana katika kazina mu kubona andi mashyirahamwe yagenzi yacu afutswe ku rubuga rw'u Burundi ibyo guhana katika kazina muntu tubona yuko ibijyana kana katika kazina muntu mu Burundi za gusubira inyuma mu biboneka mucho kuma kwa gati nabi bagatubona ko no kinya ko gutera akamo leta y'u Burundi nyabuna kito yafuta ahubwo yo subira inyuma ikisubira ko bakicarana abo bantu batwara bagatorera umuti ikibazo cy'amashyirahamwe gasora gukora Burundi agafasha abanyagihugu kuko byahora ariko bose bakeneye kuko hari n'igihugu kandi ibyo bapfa bisumba ibyo basigaye zohubira ko icyo
ego ariko umushinga ntahenda isaba aya mashyirahamwe nk'uko rino tangazo ribishikiriza bavuga yuko ubushikiranganje buvuga yuko ingingo yafashwe hihwejwe raporo zasohotse zerekeye uruhara aya mashyirahamwe yagize mu migumuko yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ivyo mwo mubivuga ku iki
cyo tubivuga ko twaje kubona ko bivuye ku raporo nizanzwe n'ibyari kwiye ko cyo byafuka ahubwo hari ikenewe hari kwicarana na leta nawo mashyirahamwe akerekana ukuntu aya maraporo ari ukuri hama agatanga umucyo leta ahubwo igakoresha guhana mwega karorero abakoze ibyaha bene akabonekera n'ubuntu kugwanya ukudahana ibyaha imonogoje mu Burundi bwacu
ku bijyanye n'ico nyine cyo gutorera umuti iki kibazo cy'aya mashyirahamwe yugawe leta iravuga yuko bagize uruhara mu migumuko kandi yuko ayo mashyirahamwe yataye umurongo agakora ibindi muri iki gihe turashobora kubona amwe abamwe mu bayobozi bayo mashyirahamwe yitwa ko yari amashyirahamwe tegamiye imigambwe cyangwa adafise inyungu za politike muri iki gihe kuri uno munsi bamwe muri abo bayirongozi bayo mashyirahamwe bari mu nani za politike abamwe muri bo barazwi nk'abayobozi ba Force na Focode bari mu nani nka Senarede zifise inyungu za politike aho ho mubivuga kwiki
nk'ishyirahamwe arishoto umukuru w'ishyirahamwe arishoto cyangwa anagatera kazina mu Burundi kandi akawugegamiye naguma kushuko mu ntumbero mu karangamutima k'amashyirahamwe akawegamiye za politike nk'izi ziwa ntidutwara sosiyete sivile mu mateka tugenga irabuza indongozi iyo ariyo yose y'ishyirahamwe akawugegamiye za politike kuja mu bya politike kuboneka mu ruhara rwa politike wagogo twara wonye yuko urongo yifokode nwa kwese yukuri bari mu gwego rwa politike senare mwico gihe byumvikana atawengamye leta irashobora guhagarika abo bantu mu burongozi bw'ishyirahamwe mugahiri futa nk'ahandi ishyirahamwe ya FCC hari aba ibyegera hari aba sekreteri ina ishyirahamwe kigira inama kugira isubizo y'umuntu undi muntu akiri wo guhana agasaka kazi n'amasaha yengamiye icyo ruhanda kivuga ko ntiyari bwagere ko bayaba yafuta kubera u Burundi hariko hari ibiganiro mu gihugu cya Tanzania icyo ibiganiro bimaze icyo kituma twavuze kuva kera ati turakeneye ibiganiro bihuza bose amashyamba y'ukuri kugira ngo nicyo twoteye umuti kukavuga ati uyu n'uyu n'uyu ntagikeneye kuba umuntu asohoka kuri zivire kuko arahengamye ndacemeje ndasohoka kivugana n'akivuze hariho amashyirahamwe atari amashami ya zivire ari imigambo ya politiki
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umwanya turashikiriza amakuru ya sport n'imikino dushikirizwa na bagenzi bacu mu Burundi no mu Rwanda. Reka duhere kuri Evariste Nzikobanyanka adushikirize ayo mu Burundi.
Ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball mu cicaro ca mbere, haba ku ruhande rw'abigeme haba no ku ruhande rw'abagabo mu gisagara ca Bujumbura, ryari rigeze ku munsi wa nyuma w'igice ca mbere fazale mu mpera zindwi twari turangije. Ku munsi wa gatatu ku ruhande rw'abigeme, New Colombe watsinze Gender Light Club iseti 3-2. Kuri uwo munsi nyene ku ruhande rw'abagabo, umugwi Rukinzo watsinze Muzinga umugwi wa gisirikare iseti 3-2. Ku munsi w'Imana naho habaye urukino rumwe hatanye mu mitwe Lesace na Gender Light Club wari warayitsinzwe na New Colombe. Lesace watsinze Gender Light Club iseti 3-0. Ku ruhande rw'abigeme, umugwi Muzinga nibuza mu kibanza ca mbere, nayo ku ruhande rw'abagabo Rukinzo niwo uri mu kibanza ca mbere. Uburongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara ca Bujumbura ashima ingene igice ca mbere cihiganwa fazare cangenze, avuga ko tugorane twibonekeje cane cane ku ruhande rw'abahagarikizi. Jean Marie Gahungu afise umwizero ko utwo tugorane tutazosubira kwibonekeza mu gice ca kabiri faze retour.
Ihiganwa ryagenze neza cane, ama ekipe uko twari tuyiteze yitavye yose, hanyuma barashize mwishaka barakinye, turabona ko n'amanivo yaduze. Gusa turabona ko icyo tubona cyashobye kugorana abahagarikizi b'inkino ntibavyifashemo neza, ariko muri rusange byagenze neza ko abarubitire bize ntibari hagufi, abandi nabo nibashasha baracirondera. Kandi noneho turize yuko uko amahiganwa atera aba menshi, niko nabo bazoza bari yamerewe rawo filame zi.
Turabonye ihiganwa ko ryitabwe n'imigwi itanu y'abigeme hamwe n'ine y'abagabo, mbega iyo migwi ntimubona ko ari mike muravye urwaruka rwo mu gisagara?
Yego, imigwi ni mike, kandi nitwumva aho tugira tushoke turonka menyinshi buno nyene, ariko turiho turagerageza kuko turenze iyo migwi uvuze, ine yo mu bahungu n'itanu yo mu bakobwa. Turafise imigwi ibiri yo mu bana muri faze retour, hazokwinjiramwo iyindi ibiri. Tuzoba twizeye rero ko mu minsi noneho no muri retour harashobora kwinjiramwo umugwi w'abakobwa wa university be n'uwahungu.
Umupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi w'indwi mu mpera z'indwi twari turangije. Ku munsi wa gatandatu ku kibuga citiriwe umuganwa wa Ludovico Rwagasore, igihe c'isaha 8 Lelier w'i Bujumbura wari uramutse wakira Olympic Star y'i Muyinga. Lelier utsinda Olympic Star ibitsindo 3-0. Kuri uwo munsi nyene igihe c'isaha y'icumi z'umuhingamo, Bujumbura City watanye mu mitwe na Vitalo urukino rurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi mu gihugu hagati naho nyine ihiganwa ryarabaye ku munsi wa gatandatu Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi wakiriye Ngozi City urukino rwarangiye Ngozi City utsindiye muhira Flambeau de l'Est kimwe ku busa umugwi wa Magara Star wo mu ntara Rumonge wakiriye umurwi wa gisirikare Muzinga Magara Star ni watahukanye insinzi igitsindo kimwe ku busa bwa Muzinga Message Ngozi wari uramutse wakira Musongati w'Igitega Message Ngozi watekereye Musongati w'Igitega igitsindo kimwe ku busa kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru w'Intara Makamba umugwi Aigle Noir wo muri iyo ntara wakiriye Atletico Olympique y'Bujumbura Atletico Olympique watsindiye Aigle Noir muhira igitsindo kimwe ku busa Ibujumbura ku kibuga citiriwe umugani wa Ludovico Rwagasore igihe cy'isaha 8 Leader Ike Burundi Sport for Africa watanye mu mitwe na Rusizi FC wo mu ntara cibitoke urukino rurangira ku nzinzi y'ibitsindo bitatu by'umurwi wa Leader Ike Burundi Sport for Africa kuri kimwe cha Rusizi igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo naho hatanye mu mitwe imirwi ya Interstar na Messager Bujumbura urukino rwarangiye ku nzinzi y'umurwi wa Messager Bujumbura y'igitsindo kimwe ku busa bwa Interstar Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Ubona duhakanye mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adushikirize aya sport n'imikino mu Rwanda.
Championnat y'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Kwa gatanu, ikipe ya AS Kigali yatsinze Marine FC bitego bitatu ku busa kuri stade ya Kigali I Nyamirambo. Ejo ndi kwa gatandatu, ikipe ya Sunrise yatsinze Kirehe FC igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'akarere ka Kirehe. Espoir FC yanganyije na Rayon Sport ubusa ku busa kuri stade Kamarampaka mu karere ka Rusizi. Kuri stade yo ku Kicukiro Ikipe ya Police FC yatsinze Bugesera FC bitego biri kuri kimwe. Etincelles FC yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri Stade Huye. Mu mikino yabaye ejo ku cyumweru, Kiyovu Sport yatsinze Amagaju FC bitego bitatu kuri bibiri kuri Stade de la Mitié kumumena. Ikipe ya Musanze FC yatsinze Pepinieri FC bitego biri kuri kimwe ku kibuga cy'Inyakinama mu karere ka Musanze. Kuri Stade ya Kigali I Nyamirambo, APR FC yaguye Miswi na Gicumbi FC zinganya igitego kimwe kuri kimwe. Kugeza ubu Nyuma y'umunsi wa kabiri wa shampiyona, Etincelles FC niyo ya mbere ifite amanota 6. Ikipe ya kabiri ni Sunrise nayo ifite amanota 6. Rayon Sport iza ku mwanya wa gatatu ikagira amanota 4. Ku mwanya wa kane hariho APR FC nayo ifite amanota 4. Amakipe arindwi akurikiyeho afite amanota 3. Ayo ni Bugesera FC, AS Kigali, Mukura Victory Sport, Musanze FC, Kirehe FC, Kiyovu Sport na Police FC. Ikipe ya 12 ni Espoir FC ifite amanota 2. Gicumbi FC za ku mwanya 13 ni nota rimwe, Marine FC nayo ifite nota rimwe ikaza ku mwanya 14. Ikipe Amagaju ni ya 15 nta nota rimwe ifite, ya 16 ari nayo ya nyuma, ni Pepinieri FC nayo nta nota rimwe ifite. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru, mu Rwanda harangiye irushanwa ry'igihugu Rwanda Cycling Cup muri uyu mwaka wa 2016. Intera yiswe Kivu Belt yo kuva Ikarongi kugeza Irusizi yegukanywe na Jean Bosco Nsengimana usanzwe akina mu ikipe ya Bike Aid yo mu Budage. Uyu musore wegukanye isiganwa Tour du Rwanda mu mwaka ushize yatangaje ko gutsinda Kivu Belt ari imyiteguro myiza.
Urebye etape y'uyu munsi nta kibazo yari izamuka kandi cyane cyane nkunda ahantu hazamuka. Niyo mpamvu nafashe icyemezo mvuga ati kangerageza amahirwe yanjye ndebe ko iyo tapu uyu munsi nayegukana. Urabona ndi kwitegura Tour du Rwanda, ndi kwitegura ujya iyo watsinze igihe cyose ushaka guhora uratsinda.
Mu rugendo rwaturutse Irusizi rwerekeza I Huye ejo ku cyumweru mu ntera yiswe Nyungwe Challenge, wabaye uwa mbere ni Areruya Joseph wo mu ikipe Ami Sportif yo mu karere ka Rwamagana. Nyuma y'isozwa rya Rwanda Cycling Cup, ubu noneho icyo abantu benshi bahanze amaso ni isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Rizatangira tariki ya 13, rirangire ku ya 22 mu kwezi gutaha kwa 11. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze iyindi mfashanyo y'imiliyoni 181 w'amadolari y'Abanyamerika agenewe abanyagihugu muri Iraq ku bintu nkenegwa bakeneye byihutigwa. Icyegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje iyo mfashanyo nshasha ko yiyongeye ku yindi yari imaze gutangwa. Muri rusange iyo mfashanyo ikaba imaze gushika hafi y'umuriyaridi n'imiliyoni 100 y'amadolari kuva mu mwaka w'2014. Leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya kuyemeza ku byerekeye ugushigikira leta y'igihugu cya Iraq harimo leta yo mu karere ya Kurdistani ku buryo ayo mareta ariko yishura ku bibazo by'abanyagihugu hamwe no gufasha abanyayiraq mu gihe babikeneye. Ishira hamwe mpuzamakungu ONU ribona ko igitero cimirije kugigwa mu gisagara cya Mozo bishobora gutuma abantu barenga umuriyoni bava muri ico gisagara no mu bice biri mu cyungararo yacu. Ivyo bizokunyura ibibazo byari bihasanzwe abantu bagera ku miliyoni 10 bakeneye ifashanyo mu gihe abanyayiraq barenga imiliyoni 3 n'ibihumbi 300 bavuye mu zabo yamara bakiri mu gihugu. Ivyo bivuye ku bunyamaswa bwa leta ya Kiislam. Mu gutanga iyo yindi fashanyo leta zunze ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku byerekeye gushigikira igihugu cya Iraq no guha ifashanyo abanyayiraq bavuye mu zabo n'abasinzikajwe n'intambara. Iyo fashanyo shasha izotuma ibintu ngendegwa ko bikenewe bishikira abanyayiraq imbere y'uko leta ya Iraq itera igisagara cya Mozo. Iyo fashanyo izoba yerekeye amazi, ibijanye n'isuku n'utuzu twa sugumwe n'ibibanza byo kwiyogeramwo. Vyongeye iyo mfashanyo izofasha amashirahamwe nka HCR n'ayandi mashirahamwe mu twigoro twayo two guha ifashanyo impunzi z'abanya Iraq zigera ku 232,000 mu bihugu vya Yordania, Liban, Siria na Turkiya harimo uburaro amafaranga n'ubundi buryo bwo gufasha. Iyo mfashanyo izoba kandi yerekeye ibikorwa bibandanya muri Iraq vyo gufasha abaza barakuwe mu zabo na leta ya Kiislam. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba abandi batanga ifashanyo kuzigana mu kwiyemeza ku ruhande rwabo ku vyerekeye guha iyindi ifashanyo abanyayiraq harimwo ibizoba bikenewe mu gisagara cya Mozo no mu bindi bice biri mu ruhagarara ku isi.
Mbere yuko dusozera ibiganiro vyo kuri Nosaha, reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana hagaruke atwibutse incamake y'amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Urakoze Oriane. Abimukira n'impunzi barenga 110 bariko bagana ku mugabane wa Buraya bararokowe bari mu bwato ku nkengera za Libya ku munsi wa gatandatu. Abo bimukira benshi bakaba bava mu gice cya Afrika kiri munsi ya Sahara. Abategetsi ba Somalia batangaje ko abantu batatu bafuye, abandi bane barakomereka bahitanywe n'imodoka yaritezwemo igisasu hanze y'iduka ridandaza amapine i Mogadishu ku murwa mukuru wa Somalia hari ku munsi w'ejo w'Imana. Gushika ubu nta murwi n'umwe uriyitirira ico gitero. N'abanye Kamerune baharurwa mu bihumbi kuri uyu w'Imana niho bashwaye ibitaro byo ku mirwa mikuru ya Yaounde na Douala barondera ibiziga by'ababo hamwe n'abarukotse mu isanganya rya gari ya moshi ryabaye ku munsi wa gatanu. Abantu barenga 70 nibo bahasize ubuzima, abandi 300 barakomereka. Iyo tereni yakaba yari ipakiye ingenzi irenze urugero zishika ku 300 mu gihe yari igenewe gutwara 300 gusa. Perezida Paul Biya wa Kamerune yarahojeje imiryango yabuze asaba leta gufasha abo bose babangamiwe n'amagara bitewe n'iryo sanganya, ndetse ategeka ko kuri uyu munsi wa mbere uwo munsi igihugu cyose cibuka abahasize ubuzima. Ahandi havugwa isanganya naha muri Leta Zunze za Amerika abantu 13 bafuye kuri uw'Imana, abandi 31 barakomereka. Harejo ku munsi w'Imana ni mu isanganya ryabaye hagati ya bisi ndende yunguruza abantu yasekanye n'ikamyo muri Leta ya California. Umukuru ajejwe kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara muri iyo leta, Jim Abere, yatangaje ko iyo bisi yarimwo ingenzi zirimwo n'abanyamahanga, ikaba yari kija mu gisagara cya Los Angeles.
Aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha. Nshuti mwese mukunda radijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Aloys Bigirimana. Ndabashimiye, ndabasaba kubandanya mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.